Mwijoro jitereye nyuma y'isaha zine niho leta nshasha yashirwa habona isomerwa kuri televiziyo y'igihugu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Kayirwandenza ko niwe yayisomye.
Ubushanganji agira uruhare hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange ni commissaire de police chef Ngirakubuca Gervasi. Ingenieur Alain Tribert Mutabazi agenywe kurongo ubushanganji bwo kwibuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba. Umupfasoni Nibizi Janine agenywe kumushikiranganji n'ubutungane. Ambassadeur Shingiro Ruberuto agenywe kumushikiranganji w'imigenderanire no gufashanya mu iterambere. Docteur Ndihokubwayo Domisio agenywe kurongora ubushikiranganji bw'ikigega cya leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Docteur Banyonimbona Gasupari agenywe kurongora ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Docteur Tadeo Ndikumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Dr. Rurema Deogid agenye kurongora ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Sangani umwami Deogracias ajejwe ubushikiranganji bw'inyubakwa, ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro. Umupfasoni Domina Banyankimbona agenywe kumushikiranganji w'akazi n'abakozi ba leta. Engineer Uwizeye Burahimu agenywe kumushikiranganji w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Umushingamateka Ndabaneze Kurata agenywe kumushikiranganji w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Ambassadeur Nibigira Ezekiel agenywe kumushikiranganji ajeje gukurikirana injira ry'Uburundi umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ugwaruka, inkino n'imico kama. Umupfasoni Samushimike Merida agenywe kumushikiranganji w'ugushigikirana imibano n'iterambere ridakumira. Umupfasoni Mwijimbere Maria Chantal agenywe kumushikiranganji w'ubutumwa bw'amakuru, ubuhinga ngurukanabumenyi n'ibimenyeshamakuru.
Ubushikiranganji bumwe bumwe bwashyizwe hamwe. Ubw'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu nk'akarorero, hamwe n'ubwo gukurikirana yinjira ry'Uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase, bene ubwo rwaruka, inkino n'imico kama, ubwo bwa mbere bwahawe General Jacques Ndirakobuca azwi cyane ku izina rya Ndakugarika. Uwo mugabo yarasanzwe atwara iperereza ry'Uburundi, ari ku rutonde rw'abategetsi bafatiwe ibihano n'umwe bwa Buraya. Yikekwa kuba yaragize uruhara mu itotezwa, ubwicanyi hamwe n'ihohoterwa byakorewe abatavuganwe n'ubutegetsi. Ubugira kabiri nabwo bweguriwe Ezekiel Nibigira, yahora atwara ubushikiranganji bw'imigenderanire, akaba yanigeze kuba umukuru w'urwaruka rwa CNDD-FDD Imbonerakure. Nk'uko byari imyaka itanu iheze, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba bwasubiye guhabwa umusivile w'umututsi. Alain Tribert Mutabazi yahora ayobora amatari w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu, asanzwe ari n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Kuva mwaka 2005 umugambwe CNDD-FDD uje ku butegetsi, habanje gusinywa amasezerano hagati y'imigwi y'abahutu yagwanya ubutegetsi bwari bwiganjemo igisirikare cy'abatutsi. N'irya mbere ubushikiranganji bw'umutekano n'ubwo kwivuna abansi buhawe abantu babiri baturuka muri CNDD-FDD. Abashikiranganji batanu bo muri leta yahora irongowe na nyakwigendera President Pierre Nkurunziza nibo bagarukanywe muri nshasha. Turetse Ezekiel Nibigira yahinduriwe amabanga, abandi bagumijwe mu bibanza barimwo. Ni Dr. Tadeo Ndikumana w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, Domitien Ndihokubwayo w'ikigega cya leta, Deogide Rurema w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, hamwe na Gaspard Banyankimbona yongewe kubw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ubw'indero. Muri iyi leta yiswe Nzeyi n'umukuru w'igihugu mushasha, harimwo abakenyezi batanu, umwe muri bo ni umutwakazi. Imelde Sabushimike yabaye umuntu wo mu bwoko bw'abatwa wa mbere, arowe mu mabanga y'umushikiranganji kuva Burundi bwitwa izina, ajejwe gufatana mu nda n'agateka ka zina muntu. Leta yahora yari igizwe n'abashikiranganji 71 mu gihe y'ubu irimo 15. Intaza Makamba mu manuko, Rumonge mu manuko, Bushiri Burengero hamwe na Ruyigi mu buseruko nizo zonyene ata mushikiranganji azivukamo yagenywe. Intara ya Karutsi iri hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu, n'ifite abashikiranganji babiri bayiturukamo yonyene. Nabone Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, hamwe na Gaspard Banyankimbona w'indero nyigisho muri za kaminuza hamwe n'ubushakashatsi. Muri iyi leta nshasha kiretse Deogracias Nsanganiyumwami atwara umugambwe Pierre Bw'Abanyeshyaka, yahawe ubushikiranganji bw'inyubako, ibikoresho bya leta n'ubugwiza uburaro. Imede Sabushimike yaserukiye abatwa, hamwe na Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubutumwatumanako amakuru, ubuhinga ngurukanabumenyi n'imenyeshamakuru, yagenywe nk'uwuserukira amashyirahamwe yigenga. Abandi bose baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ubushikiranganji bw'intwari ibereye bwakuwe ku rutonde bw'ubuharubu. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.